muteze amatwi ijwi rya Amerika. Amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo
naho Zine Munezero turabahaye ikaze.
Bona ko muri ayo mafoto bari bashyiramo ibimenyetso bitabereye, tuvuga ko bononye ibimenyetso birimo kuri guca Burundi gusa baragenda bashyira n'ibimenyetso bitabereye mu bitabo byenda bakora ibihugu batavuga cyo kuri nyamafoto.
Uwo ni buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyongeko avuga ku migumuko yabaye mu mashure y'Muramvya ivuye ku banyeshure batabuye amafoto y'umukuru w'igihugu ari mu bitabo by'ishuri inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu rugendo rwa perezida wa Turkiya muri Somalia n'igikombe cya Copa America Centenario kiza gutangura uno munsi kwa gatanu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru avugwa hirya no hino. Imyaka itanu inyuma y'ukwingwano yadutse mu ntara ya Kordofane yo mu Bumanuko, ishyirahamwe HCR imenyesha ko abantu ibihumbi n'ibihumbi babandanya guhunga iyo ntara, benshi muri bo bakaba batera baja muri Sudani yo mu Bumanuko. Iyi nkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein ari Geneve, tuyishyikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Mu gihe Sudani y'Amajyepfo yimirije guhimbaza imyaka itanu imaze yikukiye, Kordofani imwe mu ntara z'icyo gihugu yoyo izoba irikira kwiza imyaka iyo myaka itanu nyene iri mu ntambara y'urutavanako. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ku isi rikaba rimenyesha ko impunzi zituruka muri ako karere zibandanya kwiyongera. Iryo shyirahamwe rikavuga ko abo banyagihugu bahunga imishyamirano iri hagati ya Leta ya Sudani n'umugwi w'abagwanyi witirira kubohoza abanyagihugu bo mu majyaruguru. Adrian Edwards, umuvugizi w'ishyirahamwe ryitaho impunzi muri ako karere, avuga ko impunzi zishika ku bihumbi indwi n'amajana atanu aribo bamaze guhungira muri ntara ya Yida iri mu majyepfo ya Sudani, bakaba bujuje igitigiri cy'impunzi ibihumbi mirongo indwi. Adrian avuga kandi ko izo mpunzi n'ubu zibandanya kwiyongera, abagera ku 90% bakaba bagizwe n'abakenyezi hamwe n'abana. Abo biyongera kandi bakaba bakenera ibifungurwa, hamwe abana nabo bakaba bakenera gusubira ku mashure. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi rivuga ko ritegekanya kwimurira izo mpunzi muri indi kambi kuko iryo bari mu ubu ngo ryuzuye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ayandi makuru twabateguriye yo hirya no hino ku isi turayatangurira ku gihugu cha Turkiya, aho umukuru w'icyo gihugu Tayyip Erdogan yagendeye umugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Ibintu bitaba kenshi ko umukuru w'igihugu cyo mu mahanga agendera icyo gihugu casinzikajwe n'ingwano. Erdogan yagize urwo rugendo naho umugwi Al-Shabab wagize igitero ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu ku Hotel Ambassador ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho. Icyo gitero cyahitanye abantu 204, harimwo 4 mu bagize icyo gitero. Mu rugendo rwiwe rw'igihe gitoyi, Erdogan n'abategetsi ba Somalia bateye igikumu ku masezerano atari make, amasezerano yerekeye cyane cyane iby'umutekano kumenyereza abapolisi, hamwe n'amasezerano yerekeye amasoko ntanganguvu. Perezida Erdogan yuguruye kandi ambasade nshasha y'igihugu ciwe. Iyo ambasade ni imwe mu ambasade manini cyane y'igihugu ca Turkiya mu makungu, iri ku nkengera z'ibahari Indien. Urugendo rugira gatatu Erdogan agize ku mugwa mukuru Mogadisho kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2011. Erdogan yakiwe ku kibuga c'indege no munsi kwa gatanu na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Imodoka zari zimuherekeje zaciye mu gisagara ca Mogadisho zigana inyubako ya ambasade ya Turkiya. Igihugu cya Turkiya carahaye Somalia miliyoni amajana n'amajana y'amadolari kuva mu mwaka w'2011. Mu ndwi iheze, Leta ya Turkiya yemeje imiliyoni 24 z'amadolari azofasha ku vyerekeye amafaranga Leta ya Somalia ikoresha muri uyu mwaka. Mbere y'uko aja muri Somalia, Perezida Erdogan yagendeye ibihugu vya Uganda na Kenya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry n'abandi bashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu vyo mu karere k'Iburaya no mu karere k'Abarabu bahuriye i Paris mu Bufaransa no munsi kuwa gatanu, bizeye ko bazashobora kumvikana bihagije ku vyerekeye gusubira kunagura ibiganiro vy'amahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina. Perezida w'Ubufaransa Francois Hollande yasavye Israel n'abanyapalestina kwerekana ubutwari mu guhitamwa amahoro igihe yugurura inama yerekeye amahoro. President Hollande amenyesha ko ibiganiro kubisabwa kugira amahoro aramazo shikwe ko hagati ya Israel n'abanyapalestina bitegerezwa gufatira ku karere kose. President Hollande yatangaje ko ibihugu bikomeye byo ku isi byategerezwa kugira uruhara rukomeye mu kongereza umugambi w'amahoro. Yamara yatangaje ko ingingo ya nyuma izova kuri Israel n'abanyapalestina ku vyereke gutorera inyishu ivyo izo mpande zibiri zitumvikana ko. Inyuma y'inama yari yitabwe n'umunyamahanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu on Ban Ki-moon, umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yabwiye abamenyeshamakuru ko ashobora gushigikira icyiyumviro cyo kugirisha ikoraniro mpuzamakungu mu mpera z'umwaka aho abaserukira Israel n'abanyapalestina bazoba batumiwe. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Igikombe cy'umupira w'amaguru cha Copa America Centenario gihimbaza imyaka ijana iryo higanwa rihuza uko imyaka inirangiye ibihugu byo muri Amerika mu mwanuko kiratangura no musiko wa gatanu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera guhimbaza imyaka ijana icyo gikombe kimaze gitanguye hatumiwemo n'ibihugu byo mu karere ko muri Amerika yo mu buraruko Amerika yo hagati na karere ka Caraïbes. Urukino gukugura ico gikombe ruza kuba uno musi kwa gatanu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Colombia mu gisagara cha Santa Clara muri leta ya California. Mu nkino zizobejo kuwa gatandatu Brazil izohura na Ecuador, Haiti izokina na Peru mu gihe Costa Rica izokina na Paraguay. Iryo higanwa rizorangira ku itariki 25 z'uko kwezi kwa gatandatu. Urukino rwa nyuma ruzoba kuri tariki 26 mu gisagara cha East Rutherford muri leta ya New Jersey. Imigwi ibihugu bizohiganwa birimwo ni ine. Umugwi A ugizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Costa Rica, Colombia na Paraguay. Umugwi B urimwo Brazil, Ecuador, Haiti na Peru. Umugwi C urimwo ibihugu vya Mexique, Uruguay, Jamaica na Venezuela. Mu gihe umugwi D ugizwe na Argentine, Chili, Panama na Bolivia. Ibiziga vy'abantu bane vyatowe abimukira 342 baratabagwa mu bwato bwibiye mwibahari Mediterane mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu. Ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira uno munsi kwa gatanu. Hafi y'abimukira 700 babonwa ko bari mu bwato bw'ibiti bwatanguye kubira mu masaha ya kare y'uno munsi kwa gatanu. Aho ubwo bwato bwibiriye ni hafi y'ibirometero 70 mu mwanuko bw'izinga rya Crete. Ubwo abwato butanu harimwo ubwato bw'abajejwe gukingira imbibi zo mu mazi bigiye guca ubugira iki n'indege za kajugujugu ijejwe gutabara byarungitswe mu gikorwa cyo kubandanya kurondera abari muri ubwo bwato bwibiye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Iyi programa ya chuti bashikize imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu ubushikiranganji bw'ubutungane mu Rwanda bwagiranye ibiganiro n'umugwi w'abakozi bunganira leta mu masentare. Ni ibiganiro bigenewe kugabanya igitigiri ikimanza leta itsindwa mu masentare kuko zitwara amafaranga atari make. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwe Ubusa.
Ibiganiro nk'ibi ku bakozi ba Ministeri y'Ubutabera bagize itsinda ry'abanyamategeko bunganira leta mu nkiko mu manzi burana bije bikurikira ibindi byabanje mu mezi make ashize byahuzaga abakozi bose ba Ministeri y'Ubutabera hirya no hino mu gihugu. Ministeri y'Ubutabera cyahagaze ku murongo wo kugabanya imanza leta itsindwa mu nzego zose. Mu myaka itanu ishize leta y'u Rwanda ntiyashoboraga gutsinda byibura kimwe cya kabiri cy'imanza yaburanaga. Ahubwo Ministeri y'Ubutabera iratangaza ko leta yatsindwaga ku mpuza ndengo iri hejuru ya 70%. Zimwe mu mpamvu leta ivuga ko zabiteraga ni ukudakorera mu mucyo, kutita ku nshingano n'izindi. Kuri ubu ni ikinyuranyo kuko imibare ya leta igaragaza ko igeze ku kigero cya 70% cy'imanza iburana ikazitsinda. Ni ikigero ariko leta y'u Rwanda ivuga ko kidahagije nk'uko Theophile Mbonera, umuyobozi muri Ministeri y'Ubutabera ushinzwe serivisi z'amategeko abigarukaho.
ubu rero mu byukuri hari impinduka kandi twifuza ko zarushaho kuko n'uru rugero rwa 70% twe ntabwo tubona ko bihagije twe twifuza gutsinda 100% kwirinda mbere na mbere imanza zitari ngombwa abayobozi mbere na mbere gushishikara gufata ibyemezo bagisha inama abanyamategeko
no mu buryo bw'imibare kandi metre mbonera avuga ko akayabo k'amafaranga kagendaga ku manza leta yatsindwaga kagabanutse
bitewe na biji hari ndibuka ko hari ubwo rwose minijus yahabwaga biji ya miliyari yo kwishyura imanza leta yatsinzwe mu nkiko iyo biji karangira mu mwaka ariko ubu ngubu gira ngo nubwo atari twebwe twishyurizo manza ministeri y'ubutabera imanza dutsindwa usanga ari urubanza rumwe mu kwezi wakuba na mezi 12 ugasanga ni imanza 12 kandi ugasanga ari za manza zirimo miliyoni 6 ku buryo mu byukuri muri rusange amafaranga twavuga leta uyishyura mu manza mu mwaka mu byukuri tuvuze inzego zose ntabwo arenga miliyoni 180.
Bwana Johnston Businge ministre w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta y'u Rwanda asanga ikigero cya 70% by'imanza leta yifuza gutsinda kizazamuka igihe cyose abahagarariye leta mu nkiko bazakomera ku bunyangamugayo ntibarye ruswa
kubona rero ko tujya mu manza tukaburana miliyoni 200 miliyoni 300 miliyoni 400 tukaziburana tugataha twemye rwose nubwo mutaza kubimbwira ntekereza ko hari abantu babashakisha bakakubwira ngo uharetse no guhemba igihe cy'ubuzima bwawe gisigaye ntacyitaho ndatekereza ko bahari ntabwo uraza kubimbwira ariko ntekereza ko bishoboka ntabwo waburana n'umuntu waburana miliyari y'amafaranga ngo abure kuguha ngo abure kukubwira icyo kintu abure kugutumaho so guhagarara rero nk'inyangamugayo is so important
Icyegeranyo cya Transparency International Rwanda umuryango urwanya ruswa n'akarengane gikunze gushyira urwego rw'ubutabera mu myanya ya mbere mu nzego zamunzwe na ruswa mu Rwanda gusa leta y'u Rwanda ntibura gushimangira ko igishyize ingufu mu guhangana n'uwari we wese wagaragaraho bitugukwaha
abo bashyira mu majwi y'ubutabera turabikurikira nabyo turabisoma nabyo nagira ngo nizeze abanyarwanda ko ntabwo tubyumva ngo dusinzire turabyumva bikatubuza ibitotsi turabyumva tugashyiraho ingamba turabyumva tukarwana nabyo nta muntu waba uri mu bikorwa bya ruswa muri iki gihugu yabakora mu nzego z'ubutabera yabakora mu nzego z'abigenga z'abikorera ku giti cyabo yabakora hehe nagira ngo mubwire ngo umusibonejo ejo bundi tuzamugera
Imanza zirebana n'amasoko ya leta atangwa mu buryo bunyuranije n'amategeko izishingiye ku byemezo byo kwirukana abakozi ba leta mu buryo bunyuranije n'amategeko n'imanza zishingiye ku mitungo itimukanwa nizo zikunze kwiganza mu manza leta iburana mu nkiko naho bikigaragara ko leta itsinda imanza ku mpuza ndengo ya 70%. Haracyari ikibazo kwizitsinda abaturage ntibayishyura hanini bishingiye ku mikoro make ubushake buke n'izindi akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA gitangaza ku Rwanda cyo kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi rurajwe ishinga cyane n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. REMA ikabisaba inzego zose kwitwararika mu byo zikora ngo zihangane n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kigaragara ko kitoroheye igihugu. Ibindi tubishikirizwa na Asunta Kaboyi.
Raporo yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA igaragaza ko hari ibyo u Rwanda rugomba guhindura mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Iki kigo mu ntangiriro cyashyize imbaraga mu mirimo ikorerwa mu buhinzi, aho abaturage bakora umurimo w'ubuhinzi bakwiye kugira ibyo bitondera mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Koleta Ruhamya ni umuyobozi w'agateganyo wa REMA, yavuze ibigomba kwitabwaho mu buhinzi bishobora kugira ingaruka ku bidukikije.
Ubundi twakoraga yego za irrigation iyuhira, ariko kuhira twakoreshaga za technology tubona zinafasha mu kuhira ariko tutamenagura amazi. Nibyo ngibyo tugira ngo tugende za gahunda zihari zikorwa neza kurushaho, tugasubira inyuma tukareba tutabikoze neza tukagenda duhindura. Ariko nk'ifumbire ukuntu twayikoreshaga, ngira ngo mwabonye ko banatangiye kwikosora, ubu ngubu tugenda dushakisha ubutaka runaka bukeneye ibi n'ibi. Ariko kera twafataga ifumbire tugaha uturere twose cyangwa ibice byose ifumbire imwe, ariko umubona ko hari ibigenda bikosorwa, ko bagenda bakabanza bakareba ubutaka buhari ubundi bufite iki bukeneye iki, noneho bagashaka ya fumbire koko izagenda ihwanye n'igishakwa. Iyo igere ihanywe n'igishaka mu buryo bwa nutrients zirimo, ngo ndavuga ibyo kurya birimo na quantity ikenewe, bituma icyambere bituma udakoresha amafaranga menshi ko kugura gusa ibyo ukeneye. Icya kabiri, ntago ipfa gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose, ejo ugasanga imvura iguye irayitembanye imanuka mu migezi dufite n'ibiyaga.
Leta y'u Rwanda iravuga ko ifite ikibazo cy'imyanda ituruka mu ngo z'abantu cyane cyane abatuye mu mujyi wa Kigali. Raporo yashyizwe hanze na Rema igaragaza ko ingo 700 zo mu mujyi wa Kigali arizo zonyine zifite uburyo bwo gufata no gutunganya imyanda ituruka mu ngo zabo. Rema ivuga ko Leta iteganya umushinga mugari uzahangana n'iki kibazo cy'imyanda yo mu mujyi wa Kigali.
Icyo kibazo cyaho gutunganyiriza imyanda cyane cyane imyanda yombi, imyanda yo mu muri za toilette n'ahandi, n'iyi myanda yindi twita solid waste, iyi myanda ikomeye ni ikibazo dufite koko. Ubu Leta irimo irashaka ntago twabikorera icyarimwe ibice byose, ariko cyane cyane wenda no kubanza kwibanda mu mujyi, kuko niho haba hari abantu benshi, niho haba hari waste nyinshi, kandi bigora kugira ngo buri muntu agende yiyubakira ahantu. So hari umushinga rero hari ushaka kubaka ikusanyirizo rusange izajya icollecting iyo myanda ikanayikora neza nkuko n'ahandi hose bigenda. Ariko ubwo sinabwa ko ariho birekereye gusa, hari n'utundi duto duto aho usanga amazu menshi yubatswe asabwa gushyiraho sistemu yabo, ayandi ruhande nayo agasabwa gushyiraho sistemu yabo, hanyuma hari collective imidugudu turayikangurira nabo kugira sistemu yabo itiritinga amazi.
Raporo igaragaza imiterere ku bidukikije yasohowe na Rema igaragaza ko 25% by'imyanda yakusanywaga mu mujyi wa Kigali ariyo yonyine igezwa mu kimoteri cyabugenewe, bivuga ko imyanda igera kuri 75% igenda ijugunywa muri za ruhurura mu bihuru n'ahandi hatagenewe kujugunya imyanda cyangwa ikaborera mu ngo. Gusa muri iki gihe hagiye amasosiyete yigenga atwara imyanda iva mu ngo z'abaturage, ariko ayo masosiyete akishyurwa na bake, abandi baturage bakavuga ko amafaranga bako ari menshi batayabona. Raporo yashyizwe hanze na Rema igaragaza ikibazo cy'imyanda yo mu ngo nk'ikibazo gikwiye kwitabwaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose cyasaba Leta, kuko imyanda yo mu ngo, amazi n'imyanda yo mu misarani biri mu bibangamira ubuzima bw'abaturage. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu habaye urugendo mu mujyi wa Kigali rugamije kwamagana imyuka ihumanya ikirere iterwa n'imodoka nyinshi zuzuye umujyi wa Kigali, inyinshi zigendamo zidafite ubuziranenge. Mu minsi ishize Leta yari ifite umugambi wo kugabanya imodoka zuzuye umujyi, abantu bakajya bifashisha imodoka rusange. Gusa izi modoka rusange zakunze kunengwa n'abaturage bazigendamo ko zitubahiriza gahunda, ko zikiri nkeya ku buryo umuntu ashobora kumara amasaha arenga abiri ku muhanda ategereje imodoka imujyana. Asumtakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi, umunyamabanga w'umugambwe FNL mu ntara ya Karuzi, uruhande rwa Agaton Rwasa, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Burundi, yaraye mu gasho ka komine Nyabikere muri iyo ntara nyene, yagirizwa kugumura abanyagihugu ngo baje kwakira Agaton Rwasa. Ivyo bibaye inyuma yaho urugendo rwa Rwasa mu ntara ya Karusi ruhagaritswe ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara. Inkuru kwidonido twayiteguriwe na mugenzi wacu Fidel Nsabimana.
Nkuko bimenyeshwa n'abegereye Ireya Banyasekere, umunyamabanga wa FNL yoboka Agaton Rwasa mu ntara ya Karusi, yitabye telefone ya musitanteri wa komine Nyabikere Leonidas Nakumuryango. Abagenzi ba Ireya Banyasekere babandanya bamenyesha ko yaciye ahamagarwa n'inyamiramabi ikorera kuri komine yari murindiriye. Imbere yo kwinjizwa mu gasho mu masaha ya 10:12, Ireya Banyasekere yabwiye Ijwi rya Amerika ku inyamiramabi yamubajije ku bijyanye n'urugendo rwa Agaton Rwasa muri iyo komine ya Nyabikere. Ahanini inyamiramabi yamwagirije ko yagumuye abanyagihugu ngo basidukane n'iyo nkabaje kwakira Agaton Rwasa byari bitekanijwe ko agendera iyo komine ya Nyabikere. Iyo nyamiramabi ikavuga ko Ireya Banyasekere yisutse mu bikorwa by'abajejwe intwaro. Twarondeye Leonidas Nakumuryango, umusaneri wa komine Nyabikere, kugira ngo aduhe umuco kuri iryo hagarikwa, ariko telefoni yo yagumye izimije. Ubwo rugendo rwa Agaton Rwasa rwari rutekanijwe muri komine ya Nyabikere ntigwabaye rukiba, co kimwe no mu bindi bice vya Karusi yari yateguye kugendera. Ivyo navyo bikaba bitanejereje bamwe mu banyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika ahi Karusi.
Amaze kuba rero badasubira kumwemerera ngaze agira ico
tumutumye twebwe tubadubungabanirwe agateka kacu kuko ntaco ntaco yoshobora gushikiza tutamubwiye
abo bategetsi bafise inyifato nkizo zitandukanye umuburamatari agatanga itegeko ryo guhagarika umwe ne cubahiro nkujya ntitubona ukuntu umunyagihugu nawe yokoroherezwa bamaze kuburabuza umuntu afise ikibanza nkakirya aserukira abanyagihugu
bisanzwe uburenganzira bw'umunyagihugu baraburenganije kuko bari bazi yuko bagira bakire indongozi bari batumye rero twibaza yuko iyi leta nayo nabo kubera ko bavuze ko turi hamwe muntuze mu nzego je nibaza ko boshobora kureka uwo muntu nawe nyine akidegembye kandi nako twatubona yuko ari kutujuragiza rero abandi nabamuza ko twogira twobonana je nibaza ko ngirango barushe rero niba ideke nawe yisanzuwe amere nk'abandi
twahabanyagihugu gashaka bakagiyaho kuko ko bari bashimye ko ashaka kuja mu nzego muri leta babwirijwe kumureka ko bitugaragariza ko byukuri iki gihugu cacu kidafise amategeko kuko byukuri gifise amategeko nta tegeko na rimwe abarenze kubona amanutse gushikira abanyagihugu nkatwe kugira ngo aduhumurize twongere tumushikirize natwe akari ku mutima
kuba yafashe ingendo yo kuburabuza umuntu bari kumwe ubwo byerekana yuko naye amatora bagoma bavuga yuko yabaye koko ntiyari amatora kuko yaza kuba amatora ubutegetsi byemera ko ari amatora nta kuntu bwari kuburabuza umuntu w'indongozi cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ngo bamubuze kuganira n'abanyagihugu kandi aheza agashikiriza gusubira muri leta agashikiriza ivyiyumviro yakuye mu banyagihugu
abanyagihugu barafise nico basaba leta
ariko saba yuko iyi leta nayo yinyo kumviriza abene gihugu hanyuma uwo batumye akidegembya akarabonana nabo nabamutumye
twebwe n'ukuri ico twosaba kujya baninze bemera kwaja muri leta n'ukuri ni bamwemerere byose abikore aje mu banyagihugu abagendere nizera ko atanabi aba azaniye abanyagihugu
mumenya ko hari hategekanijwe ko urugendo rw'umushinga amateka rwasa ruzomara iminsi ibiri kuwa gatatu no kuwa kane rukaba rwahagaritswe kumusugira kabiri
nk'uko bibonekera mu iketebura matari wa Karusi umupfasoni Mbarushimana Kariniya yanditse rigasohoka kuri uno wa kane yasiguye ko urugendo rwa gato rwasa rwahavuye ruhindukamwo imyiyamamazo
Fidel d'Antoine Sabimana I Karusi kubw'ijwi rya Amerika
urakoze Fidel d'Antoine kuri iyo nkuru mu Burundi kandi habaye imigumuko mu mashure y'Imuramvya ivuye ku banyeshure batabuye amafoto y'umukuru w'igihugu ari mu bitabo vy'ishure ivyo vyabaye iyo migumuko no musi kwa gatanu mugenzi wacu Rosine Munezero yavuganye na buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko atangura avuga ku vyabaye
tubanza kwamenyesha ko intara ya Muramvya itekanye mu bice byose ko duhere nko ku munsi w'ejo wa kane kw'ibikorwa rusange hamwe n'abanyeshure n'abandi bakuze ugambi wa leta yo gukingira ibidukingira c'imikobeko rero twavuga ko ari nk'abanyeshure bakeya cane kumbure kubera kutamenya canke gusamara kutamenya amategeko n'akaranga k'abarundi buba barafashe ingendo yo konona ibitabo vy'ishure muri rusange mugabo muri ko konona dusanga ariho naho bagiye bashikaho bonona ibitabo birimwo abakuru b'ibihugu ni kuvuga hari mu perezida w'igihugu cy'u Burundi n'abandi bakuru b'ibihugu tubona ko muri ayo mafoto bari bashyiramwo ibimenyetso bitabereye tuvuga ko bononye ibimenyetso by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gusa baragenda bashyira n'ibimenyetso bitabereye mu bitabo by'abandi bakuru b'ibihugu basanzwe bafite kuri nyamafoto
iyo ngendo none hari iyo mwari bwabone mu minsi iheze cyangwa mu myaka iheze aho mu banyeshuri bo mu ntara ya Muramvya
abanyeshuri mu ntara ya Muramvya n'abana beza cyane gusa twibaza yuko murazi ko haba mu ngo haba mu kibano hatandukanye ntihabura umwana bavuga mu Burundi bati nta muryango ubura akagugu usanga ari umwana umwe cyangwa uwundi kumbura ataratahura icyo ari cyo ifoto kumbure babikora kubera kudatahura ariko nibaza yuko ibikomeye nuko tubere ko ibyo bakoze atari byiza kuko hambavu y'ifoto y'umuntu ndetse ikintu rusange cyose cyari igitabo cyangwa n'ikindi niba tubafate mukuru w'igihugu tuzakonona ibitabo bikoreshwa n'abana b'u Burundi cyangwa abana bose muri rusange
ngo hoba habaye imishamirano hagati y'abanyeshuri hanyuma igisirikare coba cagerageje kubangurukanya twumvise ko hari n'abakomeretse byo babyifashe gute
murakoze kuvuga yuko hari akagutse abanyeshure kumbure batari bashimye ko abanyeshure babazwa n'ababijejwe icyatsi ntibabikora hama rero kuko abanyeshure karabakwishyira ariko abandi basigaye bagomba kuja ngo kubaza ku ntara cyangwa ku bajeje ubutungane ifite ibibazo nabo kabyifatamwo nabi kagenda katwaye amatafari agomba gutera abantu ndetse katiye n'abantu bamwe kumbura aho bari n'abakomeretse n'ikibamenye igiharuro, ariko twibaza ko babakeneye ayo matafari nyene abagishira gatye bo ntibatahurana, bigatuma rero kumbura umwe n'uwundi acagomba kubihindi ntumbero. Ariko mu nyuma tumaze kubona ko bimeze n'abitwagiye kubahumuriza kagirana inama nabo ndetse n'abarezi ndetse no kumusaba ko inama n'abazigira ngo twibukanye indero runtu cyane indero iranga abarundi yo kugira icyo basoneza cyane mu gusonera ibintu rusange.
Yego, ko twumvise ko hari abo babarashwe byo bari byo
twibaza ko atabarashwe, ahubwo gusaba abanyishi bagombye gutera amabuye hagati yabo no guterana mu ibarabara karimo twatugarengana ipolisi yabashwiragije kirasa hejuru ngira ngo wowe yakomeretse bahise n'aya matafari cy'amabuye baterana hagati yabo. Yego, ariko ubu muri uno mwanya tuvugana nawe bimeze neza, ibyo birabandanya gukomera biyana na biza nta ngorane.
Hari abo babafashwe bagapfungwa
barabazwa.
Yari mugenzi wacu Rosine Munezero yavugana na buramatari w'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Imbere gusozera amakuru n'ibiganiro twafitiye muri uyu mwanya tubibutsinsha amakuru makuru twabashikirije. Perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan yagendeye mu mukuru wa Somalia Mogadishu no Moscow gatanu, ibintu bitaba kenshi ku mukuru w'igihugu cyo mu mahanga agendera ico gihugu casinzikajwe n'ingwano. Erdogan yagize urwo rugendo naho mugwi Ashabab wagize igitero ku muhingamo wa ku munsi wa gatatu ku hotel Ambassador ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Ico gitero cahitanye abantu 24 harimo 4 mu bagize ico gitero. Umushikiranganji ajeru imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry n'abandi bashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu byo mu karere k'Iburaya na karere k'Abarabu bahuriye Paris mu France no Moscow wa gatanu bizeye ko bashobora kumvikana ihagije ku byerekeye gusubira kunagura ibiganiro by'amahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina. Igikombe cy'umupira w'amaguru Copa America Centenario gihimbaza imyaka 100 iryo higanwa rihuza uko imyaka inirangiye ibihugu byo mu karere ko muri Amerika mu manuko kiratangura uno munsi kuwa gatanu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera guhimbaza imyaka 100 ico gikombe kimaze gitanguye haratumiwemo n'ibihugu byo mu karere ko muri Amerika iyo mu buraruko Amerika yavuga ati na karere ka Caraïbes. Urukino rwa mbere rw'ico gikombe ruza guhuza rero uno munsi kuwa gatanu Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cha Colombia. Ibiziga by'abantu bane byatowe abimukira 342 na babiri baratabagwa mu bwato bwibiye mu bahari Mediterane mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu. Nshuti z'Ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye. Kuri mikoro mari kumwe nanje Fide Niyongabo
naho Zine Munezero
washize hamwe ibi biganiro Efatu Alimas Kalara. Tubifurije mwese kukwigira mu mugoroba mwiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.